Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aravuga ko mu minsi mike abanyarwanda bazamenyeshwa izindi ngamba zijyanye no kwirinda virusi ya corona.
Vuba aha turaza kongera dusuzume, tuvuge ngo ariko tubereye ubushakashatsi buriho, amakuru dufite icyorezo kimereye n'aba bantu ari mu giturage, ari mu mijyi, byifashe bite, twarekura iki kugira ngo ubuzima butangire bwongere buse n'ubugana ku busanzwe.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yari yagiranye n'itangazamakuru hakoreshejwe uburyo bwa video conference. Turananyarukira mu Burundi kureba ibikorwa byo kwiyamamaza byaraye bitangiye hirya no hino mu gihugu, mu hateganijwe amatora mu kwezi gutaha. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya tugumane. Reka ariko tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Mu gihe ibihugu bitari bike ku mugabane wa Buraya biri mu myiteguro yo gutezura ingingo zafashwe mu kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryasabye kuri uyu wa mbere ibihugu kubandanya barondera, bakumira kandi bapima no kuvura abanduye bose. Mu kiganiro yama ashikiriza uko ibyico kiza cyifashe, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abandura bashasha bagabanutse kandi ari ikimenyetso cyiza. Tedros yaragabishije ariko ko icyo kiza ataho kiraja. Tedros asaba amakungu kugira urunani wo kurwaniriza hamwe uwo mugera, amenyesha ko mu gihe abantu batokwiyunga uwo mugera uzobaca mu byahumye wongere kurandagata uhitane ubuzima bw'abandi bantu. Kaminuza ya John Hopkins muri Amerika ishikiriza ko abantu bamaze kugaragara ko banduye uwo mugera ku isi hose barenga imiliyoni zitatu. Ayandi mareta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahambije izindi mu gutezura ingingo zo guhagarika imirimo kubera umugera wa corona. Ni mu gihe Leta ya Trump nayo iriko irasuzuma inyifato nshasha zo kwisunga ku kuntu amareta yotangura buhoro buhoro gusubira kugurura ubucuruzi, amashuri hamwe n'amasengero. Ibinyamakuru bimaze kubona ubwo rwandiko rwa Leta byashikirije kuri wa mbere kw'izo ngingo zirimwo kugara ibibanza abakozi baruhukiramwo iyo bari mu buzi, guhagarika imigwi y'abaririmbyi mu masengero baririmbira hamwe. Abategetsi bavuga ko izo ngingo zishobora no kuzohinyanyurwa. Abategetsi b'amareta ya Minnesota, Colorado, Mississippi, Montana na Tennessee bararetse bimwe mu bikorwa byo gucuruza biratangura kuri uyu wa mbere, bahambije ayandi mareta nka Georgia, Oklahoma, Alaska na Carolina y'Epfo mu gusubiza abakozi ku mirimo buhoro buhoro. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazi na muntu asaba amareta yo ku isi kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri ibi bihe by'ikiza cya corona. Michel Bachelet yashikirije kuri wa mbere ko amategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 adakwiye kuba nk'ikirwanisho amareta akoresha mu guhohotera abatavuga rumwe nayo, kugenzura abanyagihugu no kwigumiza ku butegetsi. Uwo mutegetsi avuga ko kurasa no gufunga abarenze ku masaha yo gutaha mu ngo kuko bari kurondera icyo bafungura biteye kubiri n'amategeko kandi bikwiye guhagarikwa. Ibihugu nka byose ku isi byarashyize abanyagihugu muri guma mu rugo mu twigoro two guhagarika ikwirakwira rya COVID-19. Abasivile muri Afghanistan barabandanya gupfa ku bwinshi, aho barenga 5,000 bafuye mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'2020, naho hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika n'Abatalibani. Ibi biri muri raporo yasohowe na ONU ku munsi wa mbere. Abana barenga 150 barishwe kandi hambavu y'abantu bishwe abandi baharurwa mu majana barakomeretse. Umugwi wawo ni muri Afghanistan washikirije kwayo mu masezerano yari yatanze icyizere cy'uko ubwicanyi ku banyagihugu buzogabanuka. Abatalibani bishyuye kuri iyo raporo bavuga ko abapfa bahitanwa n'ibitero by'indege za Amerika hamwe n'iza leta ya Afghanistan. Haruhande y'abapfa iyo raporo ishikiriza kandi ko amakenga ku bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu babandanya guhohoterwa no kunyuruzwa muri icyo gihugu. Abategetsi b'Ubushinwa bararekuye umushingwa manza akomeye anarongoye abandi mu by'agateka ka zina muntu yari amaze imyaka irenga ine afunzwe atanabasha no kuvugana n'umuryango wiwe hamwe n'inshuti n'abagenzi. Wang Zhangwe Wange yarekuwe kuri wa mbere ku murwa mukuru Beijing. Wange yari umwe mu bashingwa manza barenga amajana abiri hamwe n'abadaharanira inyungu za politike bafunzwe n'Ubushinwa kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015. Leta yabagije gukoresha umuga wabo mu kwirundaniriza ko ubutunzi. Wange yaburanira abanyepolitike baharanira ubutegetsi hamwe n'abo leta yatwaye amatongo. Amanza bwamwagirije gusuzugura ubutegetsi mu rubanza abamenyeshamakuru hamwe n'abadiplomate batemerewe gukurikirana.
Aloyz Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yaratangaje ko igihugu kigikusanya amakuru agenderwaho mu gufata icyemezo cyo koroshya ingamba zafashwe mu kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Hari mu kiganiro yagiranye ejo n'abanyamakuru nk'uko tubwirwa na mugenzi wacu Asumta Kabowe.
Ni kurusho ya mbere umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru kuva igihugu cyashyiraho gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Ni ikiganiro cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Benshi mu banyarwanda bumvise iki kiganiro bari biteze ko umukuru w'igihugu ahita yizeza abaturage ko nyuma y'itariki ya 30 z'uku kwezi kwa kane abanyarwanda bazongera gusubira mu mirimo yabo. Umukuru w'igihugu nta mwanzuro yatanze kuri iki kibazo cyari kitezwe n'abatari bake, ahubwo Perezida Paul Kagame yavuze ko arimo gukusanya amakuru azashingirwaho mu gufata icyemezo kizagenderwaho nyuma y'itariki ya 30 harebwa niba abaturarwanda bagomba kuguma mu rugo cyangwa niba iki cyemezo kizoroshywa.
Vuba aha turaza kongera dusuzume tuvuye ngo ariko tubereye ku bushakashatsi buriho amakuru dufite uko icyorezo kimereye n'abantu ari mu giturage ari mu mijyi gifashe bite twarekura iki kugira ngo ubuzima butangire bwongere buse n'ubugana ku busanzwe. Ibyo twabaturetseho ni ibihe bishobora gutera ikibazo. Ibyo nabyo nanone dufite indi nama muri iki cyumweru ya guverinoma izabisuzuma bihereye kuri iyo mibare, bihereye kuri ubwo bushakashatsi duhitemo ibifungurwa n'ibikomeza n'uburyo bifungurwa mu buryo bw'intambwe twagenda dutera turekura buhoro kugira ngo ubuzima bugane. Byose turagumya tubirebera mu buryo tutasubira inyuma ngo icyorezo cyongere gutera ibibazo byinshi.
Kwa 21 z'ukwezi kwa gatatu nibwo guverinoma y'u Rwanda yemeje ko mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona imipaka ifungwa, abantu bose badatanga serivisi z'ibanze bakaguma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ni icyemezo cyaje kongerwaho iminsi 15 izarangira kuwa kane tariki ya 30. Ni icyemezo cyaje kije kurinda ubuzima bw'abantu ariko kimaze gusharirira abatari bake. Humvikana mu bitangazamakuru abaturage bafatiwe hirya no hino bagiye gushakisha, ariko inzego z'ubuyobozi ntiziborohere. Hari ndetse abaturage bavuga ko bahohoterwa rimwe na rimwe abayobozi bakarengera bitwaje kurinda amabwiriza ya guma mu rugo. Perezida Paul Kagame yavuze ko abayobozi uzafatirwa mu bikorwa nk'ibyo nawe agomba kubihanirwa.
Iteka mu bintu nk'ibi, mu mikorere y'akazi, mu gushyira ibintu ku murongo kugira ngo bikurikize n'amategeko, abantu bo ni abantu benshi bakora amakosa. Ari ab'amategeko akoraho cyangwa ari abayashaka kuyakurikiza, bombi bakora amakosa kenshi. Ariko ntabwo iyo byamenyekanye iyo umuyobozi yagiriye n'aba baturage binitwa ngo yashaka ko abantu bakurikiza amategeko yaba bikora n'abakica amategeko, iyo bimenyekanye biragororwa bishyirwa ku murongo nabyo uwabigize arabibazwa. hagomba kuba rero hari ahantu abayobozi batuzuza ibintu nkuko biba bikwiye cyangwa nkuko bibwirizwa ndibwira ko icyangombwa n'abantu bose ndetse namwe n'abanyamakuru mwabimenye babimenye wese akabishyira hanze abantu bakagerageza gusubiza ibintu mu buryo niko byagenda ntako
kuri igihugu yanagize icyo avuga ku byifuzo by'abikorera mu Rwanda bakomeje gusaba leta ko yashyiraho ikigega cy'abagoboka bemeza ko mu gihe ikigega gitaba kigiyeho inganda zabo zitazongera gukora Perezida Kagame yagize icyo avuga kuri iki cyifuzo
inganda za n'ubundi buzima bw'igihugu iki cyorezo cyabigizeho ingaruka zitoroshye mbere rero yuko dusubiza inganda ko zari zisanzwe zikora n'ibiki biraterwa n'aho tugeze mu buryo bwo kurwana n'iki cyorezo iby'uko rero zahungabanye byo birumvikana n'inganda n'imiryango y'abantu aho batuye n'aho baba bose babaye abantu ibintu byarahungabanye niyo mpamvu tugenda dushakisha rero uburyo ibyagenda birekurwa kugira ngo byemerwe bikorwe bijyanye n'aho tugeze mu kurwanya icyorezo ni ibihe n'ejo bundi nabwiraga abantu ko tuzagira inama ya leta ireba ikusanya y'amakuru hirya no hino bijyanye n'imibare n'aho icyorezo kigeze n'ukuntu abanduye abanduza bashakaga barabonetse n'ibintu birebire hanyuma muri ibyo tuzareba niba dufata indi ntambwe birashoboka ko tuzatera indi ntambwe hakagira bimwe bitangira kwemererwa gukora nk'izo nganda wenda n'umubare ukaba muto cyangwa bigakomeza ariko bikurikiza aya mabwiriza
kugeza kuri iki cyumweru abantu bamaze kwandura virusi ya corona mu Rwanda baragera ku 191 barimo 92 bakize mu gihe abakirwaye ari 99 Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ku bakunzi kubanywanya Ijwi rya Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, Radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
urakoze Asumta turacyari mu Rwanda wa mashyaka PS mbera kuri na Dalfa umurinzi atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu asaba ko ingamba zo kwirinda virusi ya corona zakoroshwa kuko hari abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa n'iyo virusi inkuru ya Eric Bagiruza
Muri iri tangazo bageneye abanyamakuru abakuriye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ataremerwa ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushishoza muri izo ngamba ku isonga harimo gutegeka abaturarwanda bose kuguma mu ngo aba banyapolitiki bagasaba leta kuzorushya kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene bubabu mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye Ijwi rya Amerika namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe
leta yagombaga icya mbere gutegura abanyarwanda icya kabiri yagombaga kwigisha abanyarwanda ibabwira ko igitekerezo kigiye gufatwa noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikemuro n'abafite uburyo bakaba bashobora kugira uburyo bakwizigama aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihugu atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'abanyarwanda ahangaha ndavuga cyane cyane ba banyarwanda b'abakenya ba banyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi
aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho.
Erega icyo nakubwira Bwana Eric Bagirubusa, nta mahitamo dufite. Erega nubwo abantu batabivuga, ikigaragara nuko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19. Icyo kibazo ni iki? Ni icyorezo cyitwa inzara. Inzara irica kurusha indwara ya COVID. Twebwe niko tubibona. Abanyarwanda nongeye mbisubiremo, 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu.
Mu itangazo ryabo abanyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu mu n'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona. Hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza ayo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo. Nk'uyu wahamagaye ijwi rya Amerika aherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho.
Usanga baza bakabandika mwese abo babandikanye, ugasanga barabahaye abandi ntibabahaye, bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu, ahubwo bamara kubitanga banavugana gari abayobozi, ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe niba ari isoni kugira ngo tutagira icyo babaza. Ntibatureke nyine twikorere kuko biriya ntabwo byadutunga.
Gahunda y'ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa n'iyahagaritse ubuzima bw'igihugu. Ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe. Abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga, buhagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga kuko ngo ariwo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda, bakabutungira agatoki kubatuzi inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye. Nkibutsa ko mu minsi ishize nabwo Leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane, ikazi ifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu n'ikora n'ibindi, ariko ku bindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye. Abatavuga rumwe na Leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo, nta bashyitsi mu bategetsi bari kwakira. Ibi biriho mu gihe kugeza dutegura iyi nkuru Minisiteri y'Ubuzima yabaruraga abasaga 190 bamaze kwandura COVID-19, muri bo 92 bakize. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio ijwi rya Amerika, ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza. Era umwe wese mu bakandida bazohiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 by'ukwezi kwa rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa cyo kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba radio ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Tuje mu Burundi aweje kuwa mbere ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byatangiye ku mugaragaro hirya no hino mu makomini. Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'umukandida waryo ryatangiriye ibyo bikorwa mu ntara ya Gitega. Perezida Pierre Nkurunziza ucyuye igihe niwe wabimburiye umukandida w'iryo shyaka.
Twari twiyemeje turahira yuko tuzokubahiriza ingingo yafundizwe na sentare na hinyuzwa y'ucacu Burundi hamwe na sentare ijejwe ubutungane mu karere ka Afurika Museruko, none ijyavuzwe ryaratashe. Nitwivuguruza mu ijambo, naho twavumereye iryo jambo benshi na cyane cyane abansi Burundi nabwo bashizwe bari bazi za mvugo z'abategetsi ba kera bavuga bivuguruza, ariko ntibamenya ko ibihe byahindutse. Icyo tumuntu munsi rero twaje gushikiriza abarundi mwese ijambo twapfunditse mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambo CNDD-FDD itariki 26/0 uno mwaka anyere mu ntara Gitega. Niho twemeza yuko tuzoshyira imbere uwo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akaba General Major Ndayishimiye Farisito. Twaramwemereye kandi yuko tuzokwamana muri byose na hose na cyane cyane mu miyamamazo n'ahageze. Uyu mukandida wacu rero ubwambe ashaka kwambira yuko jewe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi ndamushyigikiye 100%. sikumushikira gusa no kumutora nzo mutora nkumirije moya kwa moya.
Perezida Nkurunziza w'u Burundi afashe ijambo umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye yashimye uwo yifuza kuzasimburana nawe maze asezeranya Abarundi ko azakomereza aho Perezida Nkurunziza yaragejeje.
Inzego z'igihugu zibereye ziramaze gushingwa, ubu tugomba kwitorera indongozi ziziserukira kugira ngo zitunganirize Abarundi bose baronye agateka kabo kabakwiye. Abenegihugu bagiye kumva ko agateka k'igihugu aribo bakiha, bahagarara umutekano bafashanije n'inzego z'umutekano no kwivuna abasi zozo zisanzwe ari bitumwa ko mu gukingira igihugu, kurwanya iterabwoba no kugarukana amahoro aho hose bizaba bikenewe, haba ngaho iwacu cyangwa mu makungu. Mu migambi tuzoshyira imbere tugiye guhangana bimwe biboneka n'ibibazo bikuru bikuru bihanze Abarundi muri rusange, dushyira ingufu nyinshi ku bihanze cyane cyane abarimyi, urwaruka, abakenyezi, abageze mu zabukuru, abakozi ba leta bakukuruka, abahungutse ndetse n'ababa mu bibanza bari bahungiyemo hagati mu gihugu igihe twari tukiri mu magume. Ubu ntidushaka umurundi agongwa ubundi nawe ahiriwe, dushaka twese ko dusangira izuba rimwe n'imbura imwe tukagira umutekano twese tugatekanirwa mu mutima. Ntidushaka yuko mu Burundi tuzosubira kubona abitwa ngo ni impunzi mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi bate Imana yabaremeye kwishyira bakizana. Erega biramara make kubona ngo bajya mu masite de deplace kandi tutari mu ngwano. Abo bose mperuka kubatemberera baranganirira barabwira ayo bagowe. Ntibishobora kumvikana ko ari Abarundi bagorerwa mu gihugu cyabo kandi bategerezwa kwishyira bakizana bakanezerwa mu gihugu cyabo. Abafite ibibazo rero mu Burundi tuzofashanya kugira ngo tubitorere umuti, kandi ndazi yuko atari bake kuko Abarundi twanyoshwe umwanya muremure.
Turacyari mu byo kwiyamamaza mu Burundi, agatorwa sa umukandida w'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, we yarayabwiye Abarundi ko naramukatowe kuba perezida azaca akarengane mu gihugu. Mu ntara ya Ngozi aho yatangiriye kwiyamamaza yabwiye abarwanashyaka ko azanongera imishahara y'abakozi ba leta. Desire Hatungimana.
Ibikorwa byo gutanguza ku mugaragaro kwiyamamaza mu mugambwe SNL byo kuri uno wa mbere mu ntara ya Ngozi byabereye ku kibuga cy'inkino cya Muremera kiri mu gisagara cya Ngozi. Abantu isinzi baje bava mu gihugu cyose nibo bari bitavye iyo myiyamamazo. Jonas Ndahimana arongoye umugambwe SNL mu ntara ya Ngozi niwe yahaye ikaze umushingamateka gwasa azoserekera umugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Uwarongoye SNL Ngozi yaboneye kumenyesha uwo bashize imbere ko abanywanyi biwe batotezwa n'inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro bashaka kubinjiza muri CNDD-FDD ku nguvu.
Uyu munsi kandi ushitse mu gihe mu byegera ntangaro bitandukanye bigize icegeranyo cya Ngozi, abanywanyi b'umugambwe SNL bagomba gutega ubwoba batotezwa ngo mpaka bagende kwishikana muri ya mvugo twebwe tutamenyereye. Iryo terabwoba ubu rikorerwa cyane cyane abikekwa kuba bazahagararira SNL mu gucungera amatora, aho hamwe basinyishwa ku nguvu ko bazotorerwa kubera ko baba batabizeye. Uyu munsi kandi ushitse mugihe mu makomine mwana abajeje intwaro basa n'abadohose ku mabanga bajeje gutunganiriza abanyagihugu bagashyira nyabuna imbere umugambwe bakomokamo.
Kuri ako gatotezo kavugwa mu banywanyi b'umugambwe SNL gwasa yavuze ko gategerezwa guhagarara hakaboneka Burundi buzira gatotezo. Igihugu kirimo gatotezo amenyesha ko kidashobora gutera imbere.
Icyo dukeneye ni Burundi buzira akarenganyo, ni Burundi buzira gatotezo. Dukeneye Burundi bwa bose, kandi ubwo Burundi bwa bose tubwubaka twese, tubwubaka twese mu kubahiriza amategeko no mu kubahana no kubahirizanya. Ingendo rero y'ukurenganya uyuca yuriya, ingendo y'ukurenganya tuyivemo duhindure. Imyaka 15 turi muri ibyo, nimurabe nimwasanga twateye imbere harabavuga ngo barateye imbere none ko amabarabara yaheze barateye imbere koko amahera y'agaciro muri banki ntakiriyo barateye imbere imigenderanire yarakonje barateye imbere nomba zimura hake n'ibihango
warongo isene yamenyesheje ko adushimikira ku bisata bitatu ari by'uburimyi ubworozi n'uburovyi amenyesha ko mu gihe abarundi bazihaza bakaronka n'umusesakara bashora mu makungu igihugu kizoba kiriko kirogorora
duhereye ku burimyi n'ubworozi ku karorero n'uburovyi abarundi ku miliyoni cumi na zibiri abarenga miliyoni cumi n'imwe bari muri ivyo bisata bitatu navuze ushaka no guteza imbere igihugu uteza imbere abanyagihugu abo urirengagije ukiyongereza imishahara wewe ukongereza imishahara bagufasha gutegeka kugura no gukandamiza iterambere ni bayibaye dukeneye rero yuko uburimyi ubworozi uburobyi eka n'iyindi myuga yose kugwa mu Burundi tugira ihangiro ryo kugwiza umwembu kandi umwembu w'akanovera icomenye ku barundi bose biboneke n'ibishobora gushorwa no mu mahanga biboneke
mu ntara zimwe zimwe abapolisi babujije imodoka zo mu bwoko bwa fuso kunguruza abanywanyi ba senel aho ni nko mu ntara ya Gitega aho hahagaritswe imiduga yarivuye mu ntara ya Mwaro n'izari zivuye mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu amakuru dukura mu Kayanza nuko komiseri w'igipolisi yururukije abari mu muduga abwira abadereva ko iyihirahira igapakira abasenere yibonera ko mu ntara ya Kirundo naho igipolisi categetse ukose imodoka kubanza kuriha mu gisata cya leta kijijwe amakori n'amatagisi Robert amafaranga 1510 imbere yuko arekurirwa gupakira abantu mu ntara ya Ngozi naho nyene mu makomine ya Marangara na Kiremba hibonekeje ibibazo nk'ivyo abanywanyi ba senere bakabazwa n'iyo nyifato mu gihe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bataba bakomakoma mu gihe bariko baraja mu bikorwa nk'ivyo mu gisagara ca Gitega ikindi kibonekeje aho Ingozi nuko ata kintu kigaragara cari gitekanijwe kijanye no kugwanya kiza ca COVID-19 kiretse indongozi zimwe zimwe za senere zari zifise udufukamunwa twatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku banyamigambwe biciye mu mugwi w'igihugu wigengujejwe amatora seni mwomenya ko iyi niyamamazo yatanguye kuri uno wa 27 ukwezi kwa kane izorangira igenekezo rya 17 ukwezi kwa gatanu amatora aca bigenekezo rya 20 ukwezi kwa gatanu nyene Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu
abandi bakandida batandukanye nabo ejo batangiye ibikorwa byabo byo kwiyamamaza mu ntara zitandukanye izo zirimo iya Mwaro Muramvya ndetse n'umurwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura amakuru y'uko byari byifashe turaza kuyagarukaho mu makuru yacu ataha reka rero nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru aha niho dusoreje ayo muri iki gitondo ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha tuributsa kandi ko ikiganiro muri sanga kiri buze guhita ku isaha isanzwe gusa ni kimwe mu byatambutse bityo ntituri bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo dore ko nk'uko nababwiye muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegurira mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema yegeranijwe na Fasil Gabehu je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.